Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ngiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe Mbasuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ingingo z'ingenzi mu rukiko rw'ibanze rwa Rubavu mu Rwanda: urubanza rw'icarubozo rwakorewe bamwe mu bagororwa rwatangiye ejo rurakomeje.
Kubyo ndibinde baro, ndashimira Leta y'u Rwanda kuba yarafashe muri bamwe bagize uruhare mu kunkorera icarubozo ngo n'indi migororo rya Rubavu. Nkaba nongeye kwishima kuri uyu munsi cyane kuba nabonye bagejejwe imbere y'ubutabera.
Uwo ni Emmanuel Ndagijimana uvuga ko yakorewe iyicarubozo muri gereza ya Rubavu, aho yari afungiye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarundi barenga 5,000 barasaba ubuhungiro muri teritwari ya Uvira. Perezida Museveni wa Uganda aratangaza ko mu myaka hafi ibiri ishize ingabo z'igihugu cye zimaze kwica abarwanyi ba ADF barenga 560, naho Uburusiya burategura amatora mu bice bitandukanye bwigaruriye muri Ukraine. Amakuru buryo murambuye ni mu kanya, nimujye kuri amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yatangaje ko kuva mu kwezi kwa 12 umwaka w'2021 abarwanyi barenga 560 b'umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda ukaba ufite ibirindiro muri Congo biciwe mu bikorwa bya gisirikare bigamije kurandura uwo mutwe. Inkuru ya Fidel Niyongabo.
Perezida Museveni avuze kandi ko icyo gisirikare cyafashe ibikoresho bya gisirikare 167. Museveni yavuze ko umugwi ADF uri mu bibazo bikomeye cyane, ko uburyo bwonyine abagwanyi babo bafise muri iki gihe ari ukwishikana imbere y'ingabo z'igihugu ciwe. Yasavye abakora imirimo yo gudandaji mu bisata vyo gutwara abantu mu masoko n'amahoteli kurikanura bakandika amazina y'abashitsi babo bose, kugira abagwanyi b'umugwi ADF ntibakoreshe ibibanza vyabo. Umugwi ADF warakoze ibitero bitari bike vyihaye inkumbi muri Uganda, harimo ibitero vy'abiyahuzi bawo vyakozwe hanze y'ibiro vy'igipolisi no hafi y'inyubakwa y'inama nshingamateka na nkenguza amateka mu mwaka w'2021. Ivyo bitero vyahitanye abantu 7. Mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka naho igitero c'umugwi ADF cahitanye abantu 42 bagizwe ahanini n'abanyeshure bagandaguwe kw'ishure iri mu burengero bwa Uganda. Umugwi ADF ukorera mu mashamba ya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo mugwi warakoze ibitero muri Kongo na Uganda. Igisirikare cya Uganda kibirekuriwe na Leta ya Kongo carakoze ibitero ku mugwi ADF mu ntumbero gusambura makambi yawo hamwe no gufata no kuzimanganya abagwanyi bawo.
Perezida George Weah wa Liberia kuri uyu wa kane yatangije ku mugaragaro ibikorwa byo kwiyamamariza indi manda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 10. Fidel Niyonga barakomeza.
Perezida Weah yarakomewe amashi n'abamushigikiye bambaye imipira irika amasanamu yiwe n'uwo bafatanije igikorwa co guhiganwa Joel Howard Taylor ku mugwa mukuru Monrovia. Joel Howard Taylor yahoze ari umutambukanyi wa Charles Taylor yahoze ari perezida. Charles Taylor yaciriwe gupfungwa imyaka 50 ku vyaha vy'agahomerabunwa n'ivyaha vyo mu ngwano vyakorewe mu gihugu ca Sierra Leone kibanyi ca Liberia. Abashigikiye George Weah bari bambaye kandi inkofero zitukura ibara ry'umugambwe uri ku butegetsi Coalition for Democratic Change CDC mu mfunyapfunyo. Perezida Weah yaratangaje ko ashimishijwe bikomeye no kubona abanyagihugu bamugiriye icizere cyo kuyobora igihugu mu myaka 60 irangiye. Yavuze ko yashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu kubera abamushigikiye bakoze batiziganya kandi batadohokegwa. Weah yavuze ko mu kiringo ca mbere bashizeho umushinge w'amahoro, ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, gutunganya neza inzego z'ubutunzi n'indero. Yavuze ko umwaka w'2024 n'ikwirikira izogira akarusho kaboneka ku banyaliberiya. Kwiyamamariza amatora ya mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka vyatanguye icese ku itariki 5 y'ukwezi k'umunani. Perezida Weah yatowe mu kiringo ca mbere mu mwaka w'2017. Yatanguye ikiringo ciwe c'imyaka 6 co kuyobora Liberia mu mwaka w'2018. Igihe hashika ku butegetsi yemeye gutuma ubuzi buboneka hamwe no gushira uburyo kurushiriza mu gisata c'indero. Yamara abatavuga rumwe nawe bavuga ko atubahirije ivyo yari yemereye abanyagihugu.
Ukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Uburusiya burategura amatora mu bice bitandukanye bwigaruriye muri Ukraine. Iki gikorwa kigamije gukomeza ubutegetsi bwabwo buhamye muri ibi bice. Diane Nihazwe arakomeza n'iyi nkuru.
Amatora uburusiya bwatanguye gukora buri ko yatora mu ntara zegukira Ukraine zirimo Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia. Namatora azohera kwa mungu w'inondwi. Abanyagihugu bariko batora abashinga amateka ku rwego rw'intara. Ico gikorwa ni cahera abashinga amateka bazoca nabo bitoramwo abakuru b'intara. Mu ntara za Donetsk na Luhansk abanyepolitike bariko baritoza baharugwa mu bihumbi bagahiganira ibibanza birenga 20 vyo mu nama mpanuzo ya jambo yo mu rwego rwo hasi. Mu gihe hari intara zija zaratanguye gutora, hari izindi zizotorera rimwe n'Uburusiya mu mpera z'inondwi turimwo. Mu ntara zahejeje gutora, abitoza biyamamaje baza baraca mu mihana itandukanye urugo kurundi, abandi nabo babikorera ahahurira abantu benshi. Impande zitandukanye zirimwo ibihugu vyo mu burengero n'igisata kijeje y'agateka kazi na muntu mu muryango umwe bwa Buraya vyiyamirije ayo matora y'abashinga amateka bivuga ko ahunyanga amasezerano mpuzamakungu. Ukraine nayo ku ruhande rwayo yasavye amakungu kutazokwemera kwisasira indava ayo matora, yongera ivuga ko ari amatora ashobora gushira mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu ba Ukraine. Abasesanguzi babyitorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ko naho Uburusiya butagenzura ijana ku ijana uburere bwa Ukraine buri ko bukorwamwo amatora busanga ari ngombwa ko buyakora. Uwitwa Abbas Galiomov yagize ati, Uburusiya buri ko buragerageza kwerekana ko ibintu byose biri ko bigenda uko bwabitegekanije. Abbas Galiomov yahoze ategurira amajambo President Vladimir Putin igihe yari akiri umushikiranganji wa mbere.
Barakoze Diane ninazwe na Fide Niyonkuru Niyongabo batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda mu rukiko rw'ibanze rwa Rubavu ubushinjacyaha burasabira abahoze ari abayobozi muri gereza ya Rubavu kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Muri rubanza rwatangiye ejo ubushinjacyaha burabarega ibikorwa by'icarubozo bukeka ko byateye impfu z'abagera muri 6 mu bihe bitandukanye. Uyu munsi hariregura abacungagereza bari bafite amapeti mato n'abafungwa. Ubushinjacyaha buvuga ko bakoreshejwe muri ibyo bikorwa by'icarubozo. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa yabashije kuvugana n'umwe mu bemeza ko bafungiwe muri gereza ya Rubavu ahakorerwaga iyicarubozo ryamuteye ubumuga. Yitwa Emmanuel Ndagijimana, ufatwa nk'imbarutso yatumye abandi batabwa muri yombi.
Bo kuba narabaye imbarutso yo kugira ngo bafatwe, kuko urabona igihe nandi mu igororero rya Rubavu ntabwo umuntu yaba yagufashe mu muhogo nk'utabaze, ariko yakurekuye mu muhogo ubasha gutabaza kukabakurekuye. Ntabwo rero nari kuvuga bakiri ku buyobozi kuko bari kungirira nabi nk'uko nagiye mbisobanura. Naje kutavuga rero kubwo kwatinya, ariko ubwo bamaze kukugwa ku buyobozi bimuriwe ku yandi magororero nibwo navuze.
Urega ko yagukoreye iyicarubozo ari we wa Yesu, waravuga ko ahubwo wakubitiwe ahandi. Icyo cyo wacyumvise, umaze kucyumva uyumvise ute?
Icyo nabitekereje nkimara kubyumva nta kindi nge uretse ikintu nashatse kuriyongera nkashaka kurira, kuko umuntu washakaga guhakana ibintu azi neza kandi ahagazeho. Numvise mbese ameze nk'ufashe inkoni ankubita bwa kabiri nk'igihe yankubitaga, kuko yahakanaga icyazi neza. Kuko mfite amatariki nafatiwe hanze, mfite amatariki ninjirijwe muri gereza, mfite amatariki najyanwe kwa muganga. Sinimvisha rero ukuntu meze, mwese mwarabibonye. Sinimvisha ukuntu meze k'icyo gihe havuga ngo nakubitiwe hanze ko nangiye guhagarara imbere y'urukiko meze gutyo. Nange murumva ko ari ibintu bidashoboka, kandi naho ninjirijwe muri gereza. Iyo umuntu yinjiye muri gereza baramusuzuma, bagasuzuma ikiburi kimwaza cyose afite kugira ngo ejo n'ejo bundi niyavuka ikibazo azagaragara uko bamwakiye. Ese avuga kuriya ariko ntago bagaragaza ese banyakiye kuki batatanze raporo y'ukomeze. Ese banyakiye mu kwa 11 bigeraho njya kwa muganga mu kwezi kwa 12 ahubwo bamaraga kunkubita. Icyo gihe nari nkiri mu mwuka gute nzi ngomeza ngo zaranyica. Rero ibyo kuvuga ngo nakubitiwe hanze ibintu byo kuburana na Rwanda hanze, kandi ngira ngo habaye igororero nakubitiwemo, hari abaturage barimo bajya gukoramo amaperereza barahari, kandi n'ababisobanura uko byagenze barahari. Ibi ngibi rero nge icyo nabibonye nayibonye nk'ubugome bw'indengakamere kuri we, gukomeza gushaka gukwepa ibyazi neza kandi yagizemo uruhari. Ahubwo ku bwanjye numvaga icyo yakora ari uguca bugufi agasaba imbabazi, kandi nzi ko usaba imbabazi azihabwa.
Witeguye ubutabera nk'uko ubivuga, ariko se mu by'ukuri iyo bavuga ubundi gereza ububayise igororero kubgawe ugiyemo aragororwa nkuko bivuga wabibonye ute
ugiyemo abanyarwanda bacumbwa ngo abumwe agatukisha bose ntaga abayobozi bose ari babi nkuko wa Yezu Auguste na bagenzi be ari babi harababazwa n'ibyo bikorwa baba babona ariko kuberako nyine yabara baba babakuriye ntacyo bavuga bagaceceka ntaga abayobozi bose ari babi nkabo harabafungwa bakagorwa nkuko bikwiye ariko hariho nabayobozi nanone bakora iyicarubozo ariko ndashimira Leta y'u Rwanda kuko yabimenye kandi igahita nabafatika bashikiriza inzego zibishinzwe
utekereza iki kuba bavuze bati gereza igizwe n'ibihumbi 8 barashinjwa n'abantu bageze mu 10 bakavuga bati n'ibintu bacuze kiriya cyo wacyumvise ute
munamwe muri abantu bakuru hari ibintu namwe mamugomba mukureba ese wajya kubaza abatanga buhamya ukabaza gereza yose ukabaza ibihumbi 8 bose ngo nibatanga ubuhamya ese uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu uwa gatandatu uwa karindwi uwa munani uwa cumi niba bahuriza ku kintu kimwe abo bantu bose uwo muntu niko bamwanze kandi haracyari andi n'amahirwe babishaka kujya gukora iperereza bajyamo gereza yose ngira ngo ibyo ngibyo irabizi n'ibikorwa byabaga ku mugaragaro ntabwo ari ibikorwa byabaga byihishiriye n'ibihumbi 8 bishaka bose babibaza abari bariho icyo gihe bafunzwe bari n'icyo gihe batarabinjiyemo byarabaye babisobanura rwose barabizi no kwitwaza ngo kubaza ngo abantu 10 gusa ntabwo ngira ngo ntabwo bajya kubaza gereza yose ntabwo ibihumbi 8 bajya kubaza byose ngo bitange ubuhamya ahubwo babishatse nk'abayobozi bajya gukoreshamo inama bakabibaza ati se koko ibintu byarabaye ngirango amakuru rero bayamenye rwose kubindi ndumva nta kindi narenzaho uretse kwizera Leta yacu y'u Rwanda no gutegereza ubutabera bw'u Rwanda murakoze
wenda kuba tarakubonye hari naho bigoye kukureba bitewe n'igice bagukoreyeho iyicarubozo umuntu akibaza bibaye ngombwa ko uhura n'ukuriye urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda warusaba iki cyangwa se urundi rwego rurenze hejuru yarwo
murakoze cyane icyo navuga ibi bintu iyo ndi kubivuga hari igihe ushobora kubyumva ashobora kumva ari ibinyoma ashobora kumva akavuga ati se umuntu bavuga wakorewe iyicarubozo umeze nabi wenda tukaba tumureba fiziko tukabona ari umuntu nta kibazo afite ariko ibi ngibi babyemera baramutse banyemereye wari wese aramutse agiye abyemera nkabasha kumwereka uko meze nibwo yabyemera kuko ndagira amabwire rwose ibikorwa nakorewe bifite ingaruka zikomeye cyane mfite ibibazo byo kuba ndi kwivuza ibibazo byo kwivuza nta bushobozi icya kabiri urabona naramugaye ntacyo ndi gukora simfite uko mbayeho nkambone naho ubwo no gusaba Leta y'u Rwanda ko yagira iki mfashaho muri ubu buzima mbayeho mugendegereje ubutabera kuko mbayeho mu buzima bugoranye cyane ko yamfasha ukareka kubera Leta umutwaro kandi nari umuntu ushobora kubwira icyo nakwikorera
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo iratangaza ko abarundi barenga 5000 bakomeje gusaba ubuhungiro muri teritwari ya Uvira iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo.
Aba barundi basaba ubuhungiro barenga 5000 bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange iri mu birometero 36 n'umujyi wa Uvira. Muri bo harabamaze amezi arenga 2 abandi nabo baza buri munsi. Twabasanze hanze y'urupangu rw'inkambi y'agateganyo ya Sange mu tuzu twubakishije inzitiramibu n'amasashe. Abandi bari munsi y'ibiti, hari abandi nabo bari bateraniye mu bihangare biri muri iyi nkambi no hanze yayo. Ntezimana Esperance amaze ukwezi ahungiye muri Congo, avuga yuko yavuye mu ntara ya Cibitoki kubera ibyiyumviro bye bya politiki bitandukanye n'ibyo abo yita bake babi. Twamusanze mu kazu kubakishije amasashe n'imifuka ari kumwe n'abana be 5.
Twebwe twaragiruka kubera usanga hari abantu tudasangiye ngo imigambwe bakaduhora ngo nuko turi abaseneri. Hanyuma rero twagiraho tujyamye ngo tujyame mu nzu ugacusanga baje kutuvumburira kuburago bakwa tuvumbura kubuhuzu ngo mwebwe nimuvuga icabujije kuja mu migambwe yacu. Natwe tukavuga ati yemwe bo kwagira Imana twebwe ntituzi ke twotora nico tworeka tenda nimutubabare twibere huko nagacavuga nya ngo ntigikunda ntigikunda.
Muri aba barundi basaba ubuhungiro kandi harabo twasanze ku murongo muri Sange abakozi ba seri na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi barimo kubandika no kubafotora. Bucumi Eric yari yahungutse mu mwaka wa 2021 amaze ibyumweru 2 ahunze.
Narahunze nongera ndahunguka kubera nyene nashitse muhira abo ngabaranyiruka ko cyane ngara ndahunga.
Warofe mu nkambi?
Ntago nashitse mu nkambi nari nagaruke ngaha nca ndashike buvira muri bamwe ba mbere nubone nshitseyo bo bace bongera baratangura kumpinga cyane ngara ndaga.
Mutwihanganire habayeho akabazo ka technique ako kabazo ni gace mu kanya turakomeza niyo nkuru imwumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu arakomeza mu kanya mu buhanga bw'ibyuma tubaye tugize akabazo
aba barundi biganjemo mu ntara za kibutoki na bubanza bavuga yuko banyura mu rusizi baje gusaba ubuhungiro muri Congo bagenda bahura n'ibibazo byinshi birimo kurohama
tutatwambukira kuntuze ku migumbu gumbu namba umugumbu gumbu sambukiye mu mazi Stephen batwawe namba imvubi igakubita Stephen uragiye kuko wa murovyi ntazokwigura acare kurawe ukagenda nawe akiza ubugingo bwiwe
gusa kubera ubwinshi bw'abarundi basaba ubungiro baraha muri sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo izara no kurara hanze Nyabenda Matias numubyeyi wavuye mu ntara y'Ibitoki
turabura amazi yo kunywa meza turabura ibyo kurya bikwiye abana bo bari kwaradutukurira ko abana baragwara hatumaze kubura abana benshi cyane nibareba ase tukurikirane ituro iduhi imiti kwiye kugira ngo abana bacu bavugwe kandi kugira ngo baronke ifungurwa urabona niko kurya ubu barashobora kutuzanira uturyo saa cyenda z'ijoro beza saa cyenda z'ijoro ugaruka ugafasha abana ntibabaryame
umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yabwiye ijwi rya Amerika ko uretse aba barundi 5000 bari muri sange basaba ubuhungiro hari abandi bagera ku 2200 bari mu ngambi y'agateganyo ya Kavimvira Jules Manda umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yemeza yuko muri aba barundi bari guhungira muri Congo harimo n'abari barahungutse bongiye kugaruka kubera impamvu zitandukanye
ndiyo sitakataa kuna watu wenyewe wameshaurudia kwao tena wamerudia hapa
nibyo hari abantu bahungutse ariko barongera baragaruka muri Congo ibyo ni bisanzwe iyo uhungutse uzi ko icyo wahunze cyarangiye iyo uhungutse ugasanga
kirahariye
bamwe mu baturage b'abakongomani batuye muri sange bavuga yuko batangazwa n'ubugiye b'abarundi bakomeje guhunga igihugu cyabo mu gihe bivugwa yuko kirimo amahoro Mitano Kibaso Frank n'umuturage wo muri sange
tunalomba serikali iwashughulikie waangalie namna
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika mu Burundi mu gihe cyici mu ntara ya Makamba ubwatsi aborozi bagaburira amatungo burabura cyane ibyo bigira ingaruka ku musaruro w'amata iyi ni inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo dusomerwa na Desire Tungimana uri Kigali mu Rwanda
amatungo yaratse rero bigaragara yuko kumure nta uronko bitera kugira ngo uronko ibitoshereza igitungwa
ari murabona ni itegeko ryasohotse ryo kudasohora igitungwa ari naho ugenda kwahira ahantu h'umuntu cyangwa kiragira ahantu kasanga ningorane bizanya matati mu miryango
cyoro kirazimbye koko nk'ubwo kiro ni 2000 umva ufashe kwinka wodi urayihitoro timisi yose ufuma mbere ubwatsi
nangaye makamba heshi ngiyeza amase imwe byo kuvundika ubwatsi hani makamba navyo barashika ku cyane imwe byo kubika ubwatsi nko mu kuzimu n'ibyo ntibirabaho cyane
abo naborozi bo mu ntara ya Makamba ibitungwa byabo bibangamiwe n'ubukene bw'ubwatsi basanzwe babigaburira ubwatsi benshi bahira mu matongo ya leta canke mu myonga kandi bakabukura hafi cyane yaho batungiye inka mu gihe cy'imvura iyo rero ikirituritse ubwatsi buruma hakagera mu kwezi kwa cenda ku misozi hatuma inkungugu atabwatsi butotaye bahakura bwo kugaburira ibitungwa aborozi b'Makamba ntibamenyereye kuri mu bwatsi bw'inka mu matongo yabo benshi bagaburira inka ubwatsi bw'imejeje iyo ubwatsi bwarimwe naho mu gihe cy'imvura bubara ubwo baguze kubabanyi baburimye batagira ibitungwa umukobeko w'ubwatsi bw'inka ureha imetero 50 z'uburebure ukagugu hagati y'150 na 150 ubu tugeze mu kwezi kwa nyakanga aborozi ntiborohewe na gato narijya amatongo yaze busago Herme yororera inka igisegwa cha Makamba twamusanze mu mwonga wa Nyankoni ariko aratora ubwatsi agaburira inka imwe yororeye muhiriwe
nkabatwe kurabona ino urabona twegereye nk'igisagara amatongo rero urabona ko yameze nkayaze amatongo yaratse rero bigaragara yuko kumure nta uronko bitera kugira ngo uronke ibitoshereza igitungwa kuko urumva naho wo bufise ahantu bivana n'ingene umuntu ameze nkabatwe gucusanga ufise nk'abana rero uramuha nk'ikivi hajya aho bamuhaye ikivi none ko tazaga gusubira kugira ngo ugende guteraho nawe wakikeneye ariko ibyari byizi yabahari hagutse biba bigaragara yuko umuntu atera kumbure bikamufasha
naho ndi Melchiori wewe yorora inka zibiri n'umugabo w'imyaka 56 akaba yororera izo nka mu ruhongore kubakishije ibiti kandi inka ziwe zirara mu mase zataye ku kubura icyarire. Twasanze yatemaguye ibitumbatumba by'ibitoke arivyo ariko aragaburira inka ziwe. Ati ikibazo cy'ubwatsi kirakomeye kuko naho twaratwahira mu myonga baraharimye, ahasigaye naho harumye nta bwatsi urembye buhasigaye.
Mu minsi yahera twakunda kwikubita mu ahantu bita mu munyika, ariko ubu nta muntu ashobora kugenda ngo aburonkeyo. Kandi twagenda mu myonga isanzwe mito mito, ariko hose usanga ataguboneka kubera izuba ryabaye ryinshi cyane. Ubu muri iki gihe nibyo dufise nyene, musanga inka yagize guterananutse uyigabura nk'ibintu by'ibitoki, ibitumbagugwa byo twita bitumbagugwa, ugasanga ntiyihaze no guhaga. Umuntu aratomboye akaronka n'utwatsi na dukeya ashobora kurenzako. Ubu muri iyi minsi biragoye cyane kugabura igitungwa, biragoye cyane.
Ibyo bitumbatumba ntacyo bimarira inka uretse kuzuza inda gusa, bigatuma inka zonda mu gihe cy'ici. Abakurikiranira amagara y'ibitungwa hafi bakamenyesha ko ivyo bitumbatumba bishobora kwizitera indwara kuko biba vyuzuye amazi. Busago Herme yongera koko n'ihindagurika ry'ibihe ryavyunyuye.
Oya, ntibishobora kutworohera kuko tuboneka yuko nk'abatwebweho tuhereye nta misozi dufise kumbure yaho twokwahira ivyatsi kugira ngo bizifashe. Kandi ikindi cyaba kidufasha ubwa mbere na mbere yari nk'imvura, nk'ubu rero imvura ngaha yarashika nka mu kwa kangahe, mu kwa gatandatu kagwa canke mu kumunani kagwa, kumbure yahari humye hakaremba. Bikagaragara rero yuko umuntu yotorora.
Hari n'abananirwa kugaburira ibitungwa vyabo bagahitamwo kudandaza inka itarakura kugira ubwatsi busubiriye kuboneka baguri yindi, gutyo bakaronka amase yo gutabira. Abafise inka nyinshi nabo baragurisha imwe canke zibiri, gutyo bakaronka amahera yo kugura ubwatsi butunga izisigaye.
Ibyo byose bibaho kuko murabona igitungwa cy'inka kimaze gushika aho gikuze cyane, gishobora kujya ubwatsi bwinshi, bivanye n'ibyo kubiguma bihindagurika. Kandi bisaba n'uburyo usanga ari ngorane, birashika ati umuntu agashobora kukidandaza kikiri hafi kitari bwakure, akakidandaza bivanye no kugira ngo igitungwa aho kukimupfira ko nabi akajya gikuraho hakiri kare.
Mu gihe cy'imvura umuganda w'ubwatsi nturenza amafaranga y'amarundi 1,500, ariko muci si bose bashobora kugura iyo miganda ihaza inka. Masumbuko Ernest twamusanze aho yariko aratema ubwatsi ku mukobeko w'urubingo yaguze ku mubanyi, yabwiye Ijwi ry'Amerika ati
cyane cyane benshi turagura kubateye iyo mikoriko y'ikibingo, tukajya rero tugenda turahira cya kibingo, tugenda twakora amababi hakagira igihe rero uhimbura imitwe ya cya kibingo kugira ishami ikabashami kugira ngo uzokongere kugera kuraba ubwatsi usanga bwagwiriye bwakuze cyane. Nk'umuganda w'ubwatsi ubu urageze ku 3,350, abandi barageze kuri 5 muganda. Ubwo bari umuganda mwiza, ubona ko ari umuganda w'ubwatsi ushobora kujya ku mutagana ku mugoroba. Nka mundwi uharuye irashaka kujya nk'3,000 cyangwa 3,500 gutyo, cyangwa bigakwira na 40, biva n'ukuntu ukundi igitungwa n'ukuntu bitwareka kukigaburira.
Hari n'abakoresha abakozi bajya kwahirira ibitungwa vyabo. Mu gihe umukozi bamuhemba ayari hagati y'40,000 na 50,000 ku kwezi, hari abakozi batabakomoka muci buvuye ko ubwatsi babwahira kure ku bilometero birenga 8. Abo bakozi bava ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu gatondo bagana hari imyonga kuko ariho hasigaye ubwatsi burembye. Ubasanga bariko baraca ubwatsi ku nkombe z'uruzi canke imigazo gushika buzuze igunira ripima nk'ibiro 50. Baje gushikana ubwatsi ku mararo y'inka nk'igihe cy'isaha 5 z'umusase. Hari naho bahira ubwo bwatsi mu kivi cy'umuntu bikavyara amatati, ugasanga nyinitongo afise inka imanza zigasekera. Hari n'abongere bahengera ijoro bakaja mu bwatsi bwa murundi bagaca bagatwara kugaburira inka zabo. Ndayisenga Jean-Claude umwe mu bakoresha abo bakozi yemera ko atanyungu yo korora muci uretse kuronka amase.
Nk'ubu jewe kubera inka atari njye ndayikurikirana cyane, ndafise umukozi mpemba ku kwezi kandi yahirira inka. Ubwo umukozi yahaye arahirira inka ugahuruhaye bamuhemba nk'ibihumbi 40 ku kwezi cyangwa 50. Ugwije n'umwaka yanka ukaroyimarana imyaka 2 nta biharo birobamo. Mbwa inyungu uzoyibona kubera ugomba amase yo gushyira mu ndimo kugira urime wimbure.
Busago Herme nawe nyene aremeza ko korora inka muci atanyungu bizanira umworozi. Kuri we igihe cici ni ukugaburira inka utiteze ko hari ikizokungukira, ni ukuraba ko irengana icyo kiringo kitoroshe igashika mu gihe cy'agatasi ikiri nzima. N'umwimbu w'amata uragabanuka gushika ku bice 70%. Amata abonetse bakayahebera inyana ikayonka yose ntibabe bakironka ayo bashora nayo nyene haraho idakwirwa ni muri ico gihe mbere iritero ya matari duga amaheri jana canke majana 2 ico fashije aborozi mu gihe cici ni mfungurwa zihinguye bita itoroto iyo nayo yarazimvye nkuko masumbuko ya Ernest avyemeza
ni kuvuga ko itoroto bugirazimvye kiro kigeze ku 1000 kurangura nkangahe ni wacu mu butike tubi 12 kuvuga rero itoroto igwira zirazimvye kandi nayo ni kintu gihazi nka ningoga ariko gwasi nabwo 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 nyine rero bufisa kamaro cyane gusumba itoroto menga harimo nk'inkiri nuvuga harimo calcium y'uburyohe ku nka double kitya kibingo usanga gifisa amazi kirafisa imishwara kigabura mu ngingo z'umubiri kuri iyo turavye itoroto n'ubwasi ubuntu kintu bishokora uhugu n'ubwasi nibyo nubwo bishobora kwara kugira guke cyane kuri iyo itoroto
kuronka amafaranga 3000 ku munsi navyo si vya bose benshi bahitamo kubiheba inka ugasanga yaronze umworozi ntaho ndi Melchior abona ko izongorane ziva ku buhinga buke bwo kubika ubwatsi aborozi bateye imbere mu gihe cy'imvura baraca ubwatsi bakabuhamba mu kuzimu kugira bazobugaburire ibitungwa mu gihe cici ariko imakamba bwo buhinga ntiburahakwiragira kubura ubwatsi bagaburira inka bituma aborozi bamwe bimakamba baburonderera mu nzira zihungabanya ibidukikije bamwe baraturira amashamba kugira imvura y'igihungura bayiguye imeze umuyonga babone kuronka ubwatsi bazigaburira Carolina Himana ajijwe igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi makamba
ego cyane abantu benshi baraturira amashamba nubwo cyane cyane muri zone ya Gitaba amashamba menshi aramaze guturirwa kandi nkuko tubyibaza biyumvira ko badoce baronka ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa mu gihe imvura izobiguye ariko leta nubwo ntikirafata ingingo zikomeye cyane kugira ngo ubuzuramuka afashwe aragiye aho hantu mu muyonga azohanwa bimwe bikomeye ariko guturira aho abantu baraturira kandi bamwe baraturira kubera ubwononyi abandi baturira kugira ngo nyene ibitungwa byabo bazobiragire aho hantu baba
mu vyokorwa kugira ubukene bw'ubwatsi bugabanuke mu gihe cici harimwo kuburima ku mikobeko iyo mikobeko uretse ko bayitera ku bwatsi buzogaburira ibitungwa iranakingira isi nkukura amazi akanyengetera mu kuzimu gushika mu bigega birefo cyane mu kuzimu ivyo navyo bituma n'amazi mu nzuzi atagabanuka cyane abarima mu myonga bakaronkayo bavomeza aborozi bukwijukira kandi kubika ubwatsi mu kuzimu nkuko na Himana Karoda bibahanura
icyokorwa nuko abantu bokwama bagize ibyo bita guhamba ubyatsi mu kuzimu abe ubuhinga abafundi babereka babinonosoye ingire umuntu ashobora kubika ibyatsi mu kuzimu inka zigashobora kubirya n'imyaka itari mike kubera biguma bimeze neza ubu mbere mu bageza abantu no kubuhinga hariho nk'ubuntu tanga Karorero muri komine ya Makamba yazanye imashine isya bikericeri kugira ngo ibyo bikericeri rero yice baturuto abama concentre kugaburira ibitungwa
abajejwe intwaro baridogera kandi aborozi batwaye inka zabo mu mashamba akingiwe kugira zironke ubwatsi ariko umugenzi uri kuraherengetera nuwo kugisha aho hambere inka zarava mu ntara ya Bututsi basanzwe borora inka nyinshi zikaja kumara iki mu buragane imbo canke mu kumoso hari ubwatsi bavyita kugisha leta ikaba yarafashe ingingo ko atanka yojabuka ikomini igiye kugisha kuko biri mu bikwiragiza indwara z'ibitungwa n'amatate hagati y'abarimyi n'abagishi hari n'abajabukana inka bazivana mu Burundi bakazijana ibuha muri Tanzania kuko wasigaye uburagiro
iyo yari inkuru abakunzi bijwi rya Amerika baduteguriye mu gihugu cy'u Burundi twasomerwaga n'umunyamakuru Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda ni naha dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubiseguraho kandi tubasaba imbabazi ku gutubazo twa technique twayabonetsemo nshimire engineer David wamfashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Tahani wegeranyije aya makuru muri studio ya 5 i Washington mwari kumwe nanjye Edirwema reka sezere hari ko mbararika andi makuru yacu mukanya isa moya n'igice ku isa y'Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi naho mukanya